Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru yaranze inundu.
Turabaha ikaze nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe, turi ku munsi w'Imana igenzo rya gatatu kwezi kwa mbere umwaka wa 2021. Amakuru tugira tubashikirize namwe mu yaranze iyindwi turiko turasozera. Wahoze arongoye Burundi Major Pierre Buyoya yarashinguwe kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali Bamako. Imbere yo kumushingura hakaba hatanguye inkuka ya misa yo kumusezera ijya nyuma yabereye muri ico gisagara ca Bamako mu isengero rya Cathedrale Sacré Cœur. Ishingurwa ryiwe rikaba ari iry'imfata kibanza kuko byamenyeshejwe n'umuryango wiwe, bakaba bizera ko bazomutahukana mu gihugu c'amavukiro yiwe n'igihe amahoro yugaruka mu gihugu. Tubibutse ko Perezida Pierre Buyoya yitavye Imana kwa 18 Kigarama umwaka wa 2020, yitavye Imana afite imyaka 71 y'amavuko, akaba yahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramenyesheje ko wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya aherutse kuryamira ukuboko kw'abagabo ataco leta y'u Burundi yategerezwa kumuvuga ko mu gihe bizwi ko yaciriwe urubanza ku vyaha yagirizwa. Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abanyagihugu abicishije ku maradiyo atandukanye. Evariste Ndayishimiye akaba yishuye no ku bindi bibazo birabana n'ubuzima bw'igihugu, aho yasubiye kwemeza ko mu Burundi atakiza cy'umugera wa corona kiriho, mbere ngo n'abazungu batanguye kwasaba ubuhungiro. Ni inkuru twateguriwe dushikirizwa na Edi Claude Ninenahazo.
Ndere nagiranda bahijambo
muri to kiganiro bisozera umwaka nkuko byama bigenda. Umukuru w'igihugu abicishije mu kiganiro ahamenyesha makuru abanyagihugu bakaboneraho nabo kubaza ibibazo, ikibazo kijanye n'agacerere karanze leta y'u Burundi kubijanye n'urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu inshuro zibiri zose Major Pierre Buyoya cyabajijwe mu bya mbere. Evariste Ndayishimiye asiguye ko uwahoze ari umukuru w'igihugu yaciriwe urubanza leta ataco imubazwa ko mu gihe abasa n'upfunzwe kuko atakwidegenza abafise. Evariste Ndayishimiye asiguye ko amategeko atomoye mu mwico gihe umuntu nk'uyo abazwa umuryango wiwe. Umviriza Evariste Ndayishimiye.
Kibazo kiraba Major Pierre Buyoya kera genda abwire amategeko nimwe muzamara yasoma amategeko agenga igihugu burya aratomoye, none muri gira mubona ufunzwe aza gutora, murabona ufunzwe aza gutora nuko atafise imyaka ikwiye kuja gutora. Kubera iki? Yenda musaba amategeko icavuga, yenda mura hari liberté politique abafise, iyaba yarayifise abafunzwe. None mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga, ntimuzi kubatandukanya. Mu gifaransa bavuga est présumé innocent, umuntu ataracirwa urubanza. None uwaciriwe urubanza nawe ibe coupable? None ntimwumva yuko abapfunzwe? None leta hari responsabilité zikari mufise ko abasigaye umuryango.
Mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, Evariste Ndayishimiye yashimikiye ku migenderanire n'amashirahamwe mpuzamakungu, acamenyesha ko ingorane zari hagati y'amashirahamwe nk'ubumwe bwa Buraya cyaheze, ariko ntiyamenyesheje ko ubumwe bwa Buraya bwababwiye gukuraho ibihano bwafatiye u Burundi. Mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane kukaranda kugarije isi kumugera wa corona, Evariste Ndayishimiye ati ku isi mu Burundi niho Imana yakingiye ako karanda, mbere n'abazungu batanguye kwasaba ubuhungiro kuko bivuza bagakira. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu.
Icyo kibazo cy'umugera wa corona, ubwa mbere tuguma dushimira Imana kubona mu Burundi ari icyo gihugu gisigaye abantu bidegenze bakabona ko atarwaye corona ari abaha turi ngaha. Je ndazi neza ko atarwaye corona ari ngaha muri iyi saha, ndabizi neza. Murumva yuko ari bakwe Imana yatugiriye. Ubwa mbere no kumenya yuko mu Burundi Imana yaduhaye twebwe urwaye ukaja kwivuza urakira, urakira. Hari n'abanyamahanga bamaze gutangara baza bagwaye bagaca bavugwa bakazabona barakiza cyane rwiheze, bose baratangara icyo cyumva ngo tuzokwigumira mu Burundi. Hari ababivuze tumaze gutora abazungu batatu, umwe we yatavuga ko ahunze nyende ahunze ati ndabi yo bija asaba kumara amezi 18 yumvise ari amashuri y'abana atavamba. Ahubwo rero muzahapfa nibandaniriza kwigubira. Ubu abandi babiri baje bagwaye babona barakiza bati sinzova, numva yuko mu Burundi twebwe twarose urukingo.
Icyo kiganiro cyabereye mu ntara ya Ngozi kikaba kibaye icyakabiri kuva Evariste Ndayishimiye yimitswe nk'umukuru w'igihugu.
Federic bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu, we avuga ko amajambo y'Evariste Ndayishimiye yashikirije ari bitera soni ku gihugu. Evariste Ndayishimiye ngo yomenya ko umurundi yarezwe yubaha bitavye Imana, kuko nawe ariyo nzira ibimurindiriye. Ati kindi Ndayishimiye yomenya nuko Petero Buyoya atarubanza burundu yari bwacirigwe. Umukuru w'igihugu rero ngo yarakwiye kuba uwa mbere amenye ingene ubutungane bukora.
Kumukuru w'igihugu avanga mwene ibi bintu biba bibabaje bigatera gahinda. Ico ni cyambere cyakabiri. Umukuru w'igihugu yo urashobora kwanka akazoza k'umuntu mugo nshobora kwanka kahize kiwe. Mu mateka y'igihugu Perezida Buyoya yarasinye yarashize ibikumo ku bintu igihugu cy'u Burundi cyagiyemo cinjiyemo. Kandi n'uyu munsi uyo mukuru w'igihugu mushasha nibyo ariko aragenderako. None yovuga ko ibintu byose byakozwe na Petero Buyoya aca bifota kabisubiza inyuma nibigishoboka na kahise. Buno rero bimeze uko nareke kwiteranya no wapfuye ntacho bimaze ntacho bizomo marira. Niyumve ko ari umuntu nk'abandi nawe ari harya kandi yazopfa kandi apfuye bakamugirira nyibi umuryango we uzobabara. Kuko abombo nabo mbona ashobora kubimugirira nawe. Rero nca gituma mbabwa nti burya inkoni yakubise mukeba uyirenza urugo uwo n'umugani w'ikirundi. Rero je nkagira nsabe umukuru w'igihugu amajambo avuga naba yitondera, kuko ntahaja barayandika abanyamakuru barayabika kandi ejo barabimugarukanako kandi akavuga ati mbe nakoze iki. Ndifuza yuko rero abantu badutegeka baza barabaza umutima imbere yuko bavuga amajambo kandi batazi nkumbure inkurikizi yayo cyangwa nababaza abantu kandi bitari ngombwa bitari bikenewe.
Tukiri kubyashikirijwe n'umukuru w'igihugu kubijanye n'ikiza cy'umugera wa corona, u Burundi ngo nta rukingo rwa coronavirus rubukeneye kuko busanzwe burufise. Ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari igihe yatanga ikiganiro ku Barundi Ingozi. Komeko nakuze umuhinga akaba n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku mugabane wo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara arerekana ingene ibyo gucandaga abanyagihugu bishobora kubera intambamyi ku Barundi bafata ingendo baja mu bindi bihugu badafise icerekana ko bacandazwe. Ni inkuru twateguriwe na Francine Kanyange.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko leta ingingo imaze gufata zikwiriye kugira ngo igihugu gihangane n'ikiza cya COVID-19. Kubwiyo rero ngo nta rundi rucanco rukenewe kuza gukingira Abarundi.
Ariko ntimubona ko rucanco rwa mbere twari twarutoye none muri ko murondera urundi nari rucanco rufuze ukinga nareka tuze. Leta y'Uburundi ntiyari yagerageje kurondera urukingo bikwiye. Ubu niyo ya mbere yaje kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo gukuri ugwarigu urucandago rukomeye nizijya ngingo za leta.
Nayo komeye kunakuze umushakashatsi mu ndwara zandukira aributsa ko COVID-19 arakaranda. Mu byo kuyirwanya rero ntibiraba igihugu kimwe gusa.
U Burundi butegezwa kwitegura nk'uko ibindi bihugu byose byitegura, bagashyiraho ingamba zo kurwanya icyo kiza nk'ibindi bihugu, harimo no gucandagisha abantu. Kuko ejo batabacandagishije bazohava bamwe bafata ingendo babura aho baca, kuko aho bazoshikira inyuma y'u Burundi bazobaka urupapuro rw'urucanjo, no kuvuga ijya karita y'urucanjo. Nta kujya muhora mubibona ingene bayaka muri ya ngwara bita fievre jaune.
Mu Burundi ibiharuro bitangwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu zerekana ko abantu bamaze kwandura coronavirus mu Burundi barenga 800 yabimaze guhitana nabo akaba ari 2.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3@ inzamba@.org.
Tubandanye namwe mu makuru yaranze inondo turiko turasozera. Hari ingingo y'uburongoye igisagara cha Bujumbura yo gutegeka abanyagihugu baba muri ico gisagara ko bategerezwa kugura ikaye bandikamwo ingenzi. Bikaba byari bitekanije ko iyo ngingo itangura kuja mu ngiro ku wa mbere nzero uyu mwaka. Abanyagisagara bavuganye na radio Inzamba ico gihe bavuga ko ari ubusuma bweruye mu gihe agakaye bari basanganywe akatari bwahere ako gakaye gashasha kakazogugwa amafaranga 300,000 mu gihe akahora bari bakaguza 200,000 basaba umukuru w'igihugu kubagarukira agahagarika iyo ngingo kuri ivyo nyene tasiano siomana avuga ko abo banyagihugu bidogera ayo mafaranga 300,000 batarira busema uyu munye politike atavuga rumwe na leta akabona ko iyo ngingo y'amakaye mashasha ari uburyo bwo kurondera amafaranga mu banyagihugu tasiano siomana
nabone yabategetsi bagiye barahindagurika umwe wese yamarondera kuza na kiwe ndereza nasanga zo kurondera amafaranga birimo kuko nta kindi cyosigura wewe ikayari yo kwandikamo abantu umuntu atunze baraje bahacura basaba indaro itarahera uwo kwaka abanyabihugu 300 iki akindi byari sigura kare kuko wowe uri kurondera ayo mafaranga abanyagihugu rero bakito bavuga ati 300 atacyo bikiye ko byo kuzana ikayi yindi cyangwa bwahere n'uruhombo ku banyagihugu kandi ari mafaranga nta sigura basi
turabandanya amakuru yaranze ino ndwi no mu gisata cy'agateka ka jina muntu amashyirahamwe akora mu kujana abakenyezi n'abigeme gukora mu bihugu by'abarabu ngo ntarondera akazi gusa ngo bibe biheze ngo bakora ibikogwa byinshi cyane kugeza aho barungika bagahabwa uruhusha bwo kuja muri ivyo bihugu ivyo bita visa n'itike ry'indege ibashikana iyo baba bagiye uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio inzamba gata yakawe rwaraganiriye n'umwe mu bakora muri ivyo bikogwa akavuga ko kubona leta haraho umenga nta nguvu ibishyiramwo ari uko bamwe mu bakora ugo rudandazwa rw'abantu basa n'abasumbya inguvu leta kubera amafaranga barukuramo
hariho mashyirahamwe yemerewe gukora ibi nk'ibyo bita Recruitment Platform of Burundi RPB n'ayandi n'ayandi atari make tubarondera amahanga amapasiporo yabo hanyuma amapasiporo amaze kuboneka amakobwa baka hari abanyene kakomeye kubera bisabwa ko abakomeye hari ingwara nyinshi bapima harimo sida bagatinya inda bagatima ibindi bitigo amasifirisi n'ibindi imitima byose harimo amahanga akomeye amashyirahamwe ari mu bihugu by'abarabu amushimiye bakamurukira viza maze kuboneka hasaba ibintu byo gusaba uruhushya ibyo nabyo ni gutanga aya mafaranga tujye tuvuga hagati y'amajyana n'amajyanatatu y'amadolari cyangwa uruhushya umuntu akarungika amahera y'amatike cyangwa hari n'abayakatira hariya umuntu akagenda akagenda neza ni uko ibintu bigenda nyuma iyo umuntu afite ikibazo ubu ukuntu bimeze ku by'ukuri byasa yuko hari akarusho dufate ku myaka yaheze kuko ubuye umuntu yagenda afite konti y'akazi tuzi aho agiye umuntu yagenda tuzi urugo agiyemo ku bimeze turasaba amatelefone nibo badaha telefone bakavugira ku yabo muri buri rimwe mu ndi kabiri cyangwa ikarenga ukamenya afite ikibazo ukamenya baramuhemba ukamenya hari ikibazo kimaze kuruko hanyuma hariho kandi uburyo yuko iyo bananiranye umuntu afite ikibazo kanaka bamuhindura akazi akajya ku wundi mu bosi nkuko ubona icyo gituma mvuga ngo hari akarusho ubu bimeze neza bifatiye nka kera ubu nta muntu akigira n'ibibazo birebire
ibintu bituze ibintu leta iratinya kubikora cyangwa kubishyiramo ingufu n'ubwo buryo butangwa n'amafaranga menshi bari kuvuga
mu gisata cy'umutekano imbere y'uko dusozera amwe muri ano makuru yaranze ino ndwi hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo cibonekeza ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika kushika kuri uyu wa gatandatu ku ruhande rw'umutumba Mwange zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge uwo muntu yishwe n'imvubu ku munsi wa kane bikavugwa ko iyo mvubu yagumye hafi y'icyo kiziga nk'uko amakuru yavyemeze gushaka kuri uyu wa gatandatu ababa muri ivyo bice bagasaba ko hogira igikogwa kugira ngo ico gikoko gikugweho itarasubira kw'inkumbi ngaha niho dukesozerera amwe mu makuru yaranze ino ndwi mwakoze mwese mwariko muradukurikira Reverie Bazikamwe ni jenari konda yabashikiriza mu buhinga bw'ivyuma nari kumwe na Joseph Nduwimana mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze inundu.